Nikigeno chawe abamenyesha makuru ibujumbura ku ngoro y'umugambwe sawanya Frodebu cyari kirindirwa na benshi kuko uwo mugambwe utari bwigere ubwira icyo ushikirije ku kibazo cy'ubwicanyi bwabaye mu mwaka w'igimikime 1972. Uwo twari uwo mugambwe Pierre Claver Nahimana yemanze ko ariho nyabwoko ry'ubwoko akomokamwo we na benshi mu bagize uwo mugambwe indongozi zawo abawushinze nka nyakwigendera Perezida Melchior Ndadaye incungu ya demokarasi n'abandi ndetse aba bakaba ari n'abacitse ku icumu muri ubwo bwicanyi.
Ibyago byashikiye Burundi mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda 1972 byabandanije gushika umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda 1983 niho nyabwoko ryakorewe abahutu bo mu Burundi. Iryo honyabwoko ryakozwe n'ubutegetsi bwa politiki n'igisirikare bw'icyo gihe. Ubwo butegetsi nibwo kandi bwegekwa ko ayandi mabi y'agahomera bunwa yabaye muri icyo gihe nk'ubwicanyi bwakorewe abatutsi n'abandi Barundi bamwe bishwa kuko babiheze ko bagira ngo n'abahutu n'abandi bazize ngo bashigikiye intwaro ya cami.
Uwo mugambwe sawanya Frodebu uri muri leta ariko utari mu nama nshingamateka wivuza ko ibikogwa vy'umugwi sévère wo kurondera ukuri kuri ubwo bwicanyi byoshikanwa no kumabi ubona ko akibandanya no muri iki gihe.
Umugambwe sawanya Frodebu ubandanya ushima ibikogwa by'iteka umurwi w'igihugu ujejwe ukuri no kunywanisha Abarundi uri kurarangura ahubwo wokongereza ububasha n'ubushobozi kugira ngo icyo gikogwa cyo kurondera ukuri kibandanye no mu myaka yakurikiye yaranzwe n'ubwicanyi bwahitanye Abarundi gushika no muri no minsi turimwo.
Nabo biruko amashirame yigenga aherutse gukora raporo yerekana ko uwo mugwi ufise aho uhengamiye. Vitale Nshimirimana twara Force urunani rw'amashirame yigenga yakoze icyo cegeranyo kuri mikro y'ijwi ry'Amerika.
Iyo batoye ibisigarira baca bihutira kuvuga yuko ari ibisigarira by'abahutu bishwe 72 kandi tuzi mu gihugu cy'u Burundi habaye ubwicanyi mu biringo bitandukanye bakabikora mu ntumbero yo kugira ngo abahutu bose bakwirikire bahurumbire umugambwe CNDD-FDD kandi byongeye banyegeze ibyaha biriko birakorerwa Abarundi muri kino gihe. Uyu mugwi seve ukaba warerekanye uguhengama kudasanzwe
abacitse ku icumu mu mwaka w'igihumbi kimwe 1993 cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi nabo bongera ko kuwo mugwi seve utitaho kurondera ukuri ku mahano yabahekuye kandi birimo byo ujejwe. Gervais Nibigira yarokokeye mu ntara ya Muyinga kuri mikro y'ijwi ry'Amerika.
Uyu mugwa severe umenga n'umugwa politike so mugwi witwa ko wigenga kunywanisha Abarundi canke wekana ibyabaye umenga ariho umugwa w'abantu w'ubwoko kanaka ushaka kwereka ko byagiye biba mu Burundi kiragira yuko ko kuri nyikwaza ko atariko kuzuba gutanguye ikindi gice kizotuma haba abandi bantu ibyumviro bibi bishobora gutuma hashobora kuba hari ibindi bibazo mu Burundi nk'abantu bacika cumi mu 93 nta kuzi tubona ko bakubaturonderera.
Uyu mugwi umaze iminsi ukwiragira mu ntara zitandukanye no mu gisagara ca Bujumbura mu gikogwa co kurondera ibisigarira vy'abishwe cane cane muri 72 baharugwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI mu barenga 300,000 mu ntumbero yo kunywanisha Abarundi. Pierre Claver Ndayicariye atwara uwo mugwi yibukije mu kwezi guheze mu ntara ya Mwaro ko hakwiye kuba ingendo yo gusabana ikigongwe.
Gusezera iyi si waragandaguye inzirakarengane udasabye ikigongwe uburaze umuryango izina n'ibikorwa bibi kandi batagutumye kubikora. Umugwi sévère urongeye gutera kamo abakiriho ngo bagire iyo ntambuko yo kwibohora.
Ibi bamwe mu bacitse ku icumu babona ko atari umuti urama mu gihe ikigongwe kitajanye n'ubutungane.
Uwo si umuti uzoza utanga amahoro mu gihugu kubera mu gihe atoba ataraboneka ubutungane ku bantu babuze ababo abantu munsi twifise bikomere ku mutima nta mahoro azosasagira neza kugira ngo abantu bimbarimo gusumba.
Umugwi sévère hamwe n'ubwicanyi bwabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe 1972 bimaze iminsi bitavugwa ko rumwe mu gihugu. Mu mategeko mpuzamakungu ishirahamwe mpuzamakungu ONI niryo ryonyene rifise ububasha bwo kwemeza ko hariho nyabwoko ryakozwe mu gihugu kanaka. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi ry'Amerika.